Yeni Radyo İzmir Amerika. Isubiza Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabanukije shuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Yongap. Abadepite batandatu bo mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekugwa rya General Frank Rusagara na muramu we Colonel Tom Byabagamba.
Nokuje mama yararwaye kandi cya Perezida na Ukeshaye Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama atarapfa arabanjira.
Uyu ni Veronica Chandari umukobwa wa General Frank Rusagara afunganywe na muramu we Colonel Tom Byabagamba. Yumvikanisha akababaro yatewe n'uko umuryango wasabye ubutegetsi bw'u Rwanda kwemerera ko General Rusagara yovugana n'umugore wiwe mama wabo imbere yuko yitaba Imana ukabangira. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu Amnesty International isaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge wacu n'umushoferi wabo. Mana imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidel Turahera mu yavugwa mu karere. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kiza Besirye avuga ko igipolisi cyamuteye ku munsi wa mbere aho yariko aragerageza kwitabira ihimbazwa ry'umunsi w'ivuka ry'umugambwe wabo Forum for Democratic Change FDC mu funyafunyo y'Icyongereza. Kiza Besigye yavuze ko ico gitero c'igipolisi cari categuwe. Besigye hamwe n'abandi babiri bari kumwe mu modokari bagirizwa gutunganya ikoraniro ritemewe n'amategeko. Ibirabuzwa ryiwe risa n'irizotera amakenga mu baharanira uburenganzira bwa muntu bakeka ko leta ishobora guhungabanya amakoraniro y'abatavuga rumwe nayo na nyaburya Museveni ashobora kuzokwitoreza ikindi kiringo mu mwaka wa 2021. Abategetsi bajejwe ibisata by'umutekano muri leta z'umwe za Amerika baragabisha ko abansi ba Amerika bashobora kugerageza guhungabanya amatora yimirije mu 2020. Mu itangazo bashikirije hamwe ejo ku munsi wa kabiri, aba bategetsi b'ibigondwi bijejwe umutekano birimwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro by'inyamiramabi FBI bakeka ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa hamwe na Irani, ariko bavuga ko atavyemeza. Biragaragara bararonka muri iki gihe byo kujuragiza imitima y'Abanyamerika bazokwitabira amatora. Kubwaho bategetsi naho Perezida Trump agihakana, bavuga ko iperereza ry'Uburusiya ari ryo riri inyuma yo guhungabanya amaordinateri y'abademokrate hari mu mwaka wa 2016 no kuvogera itumatumanako ry'amakuru ryabo mu gihe bari kubitegurira amatora. Sentare nkuru ya Israeli yaremeje ingingo ya leta yo kwirukana mu gihugu urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch muri ako karere. Iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri kandi bubaye ubwa mbere Israeli yirukana umunyamahanga yagiriza gushyigikira ihungabanywa ry'igihugu mu guharanira agateka k'Abanyepalestina. Omar Shakir ni umunyamerika, akaba yahawe iminsi 20 kuzoba yavuye muri Israeli. Human Rights Watch yashikirije ko yaba Shakir canke iryo shyirahamwe ryiwe ubwaryo atabahamagariye kubiba imbuto y'imigumuko muri ico gihugu ca Israeli. Perezida wa Chili Sebastiano Pinera yashikirije jo kuwa kabiri ko atariko aratanga imihoho ku butegetsi naho imyerekano y'abarwanya ubusumbasumbane n'ubukene mu gihugu ikibandanya. Iyo myerekano yinjiye mu ndwi igira gatatu imaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu 20 nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano. Mu kiganiro yahaye Radio BBC yo mu Bwongereza, uwo mugwizatunga aremera ko afise uruhara mu ngorane ziri mu gihugu ariko ko atari we wenyine yokwegekwa ko ibibazo bimaze imyaka 30. abari muri imyerekano barongiye gutana mu mitwe n'abajeje umutekano cyo ku munsi wa kabiri imyerekano ikaba yatumye leta ihagarika kwakira amanama mpuzamakungu ku butunzi hamwe n'inama y'ibidukikije yari ategekanijwe kubera muri ico gihugu cya Chili. Perezida wa Donald Trump wa Amerika yashikirije ko imirwi ikora urudandazwa rw'ibiyayura mutwe ikwiye kuzimanganywa ku isi yose. Ni nyuma y'aho abakekwa kuba muri iyo mirwi bagandaguriye Abanyamerika 9 bagizwe n'abagore hamwe n'abana mu buraruko bw'igihugu cya Mexique. Perezida Trump yatangaje ko nimba Mexique ikeneye ko Amerika iyifasha muri iki gikorwa ko Amerika yiteguye guhanagura icyo yise ibihume mu mwanya muto. Ariko perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yaranse iyo mfashanyo ya Trump, avuga ko amareta yamutanguriye nayo yagerageje gukoresha ingufu za gisirikare ariko nta cyahindutse. Abo bantu bishwe baraho umuryango witwa Rebaron, abawugize bakaba bari mu idini ry'abamormo. Abarwanyi ba Al-Shabab muri Israeli nabo barasohoye video ku nshuro ya mbere yerekana umukuru wabo Abu Ubaida. Iyo video yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ikaba yerekana Ubaida ari mu nama y'abarwanyi ba Al-Shabab mu ishyamba. Hari imbere yaho bananiriwe mu gitero bagavye ku itariki 30 z'ukwezi kw'icenda i Baridogle, ku kambi ikoreshwa n'abasirikare ba Amerika muri ico gihugu ca Somalia. Amerika yatanze agashimwe k'imiliyoni 6 z'amadolari y'Abanyamerika kuzotanga amakuru azotuma Ubaida afatwa agarengutswa imbere y'ubutungane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, abadepite batandatu bo mu nama nshingamateka y'Ubwongereza basaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurekura abaofisiye bakuru babiri, General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru y'Idonido na Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nibaruwa banditse yabo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na Baronesse de Souza wigeze no kuyobora Sena y'Ubwongereza, bagaragarije Perezida Kagame ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranywe gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'Abongereza, hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite kandi banibutsa ko nubwo Frank Rusagara yari umusivile bitabujije kwakiriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare, bombi bakatiwe imyaka 20 igifungo kuri General Rusagara na 21 kuri Colonel Byabagamba, hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aha rero ni naho abadepite b'Abongereza bahera babwira Perezida Paul Kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize, cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose ntawuhejwe. Bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima. Ibaruwa yabo badepite yungamo iti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga. Bibutsa Perezida w'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza, abana bagasigara bonyine, bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza. Ibyaha byose Frank Rusagara na Tom Byabagamba barirwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana uwakana ubutegetsi bw'u Rwanda urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15 mu ibaruwa yabo abadepite babongereza baragira bati kurekura Frank Rusagara na Tom Byabagamba bizagaragariza u Rwanda ndetse n'amahanga yose ku Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire u Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth uhuriweho n'ibihugu 53 bivuga ururimi rw'icyongereza mu mwaka wa 2013 uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho chata mu izina ry'abaturage bawo asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi uburenganzira bwa kiremwa muntu kwishyura ukizana no kutanigamya ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko muri iki gihe u Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu inama ya 2026 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta z'uwo muryango nibutse kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga bityo kasabye ko barekurwa subwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki mu kwezi kwa 9 umwaka ushize abanyarwanda Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda naho umunyapolitiki Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 muri 2018 nyuma mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rubagira bere Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Venuste Nshimimana yashoboye kuvugana n'umukobwa wa General Frank Rusagara Veronica Shandari nawe aba mu Bwongereza kuri icyo kibazo
kuri telefone de kumwe n'umukobwa wa General Frank Rusagara Veronica Shandar kaze neza ku ijwi ry'Amerika amakuru yanyu
ni meza
bari abadepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icyaso wanyu
papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now ikorera muri Amerika n'ahangaha bafasha abafungwa kwisi hose cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners so nibo bafashije kwandikira aba badepite ariko nanjye umwe ni MP wanjye witwa Dr. Matthew Offord undi witwa Rosie Duffield MP wa musaza wanjye muto twarabaproachinze tubasobanurira ikibazo cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court kandi babashize igihe kinini bafungiwe mu kato
uretse bariya badepite babongereza hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza
yego umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission nageze amahirwe yo kuvugira ku bibazo family yanjye irimo gucamo human rights violations irimo kuba mu Rwanda ko atari family yanjye gusa ariko hari n'abandi aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika ariko n'ikindi ni uko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga babasaba kuba released
none ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa
yego ba MP nabo twabasabye no kubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari cyane cyane bijyanye na papa na uncle
Mbese magingwa ya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu ubwo burenganzira bwo murabubona murabavugisha?
Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira, tutigeze tunabugira. Papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 umwaka z'ukwezi kwa munani 2014. Tuharukanye kuvugana nawe umunsi wari ushize kuko yari birthday yari.
Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi mwanko mukuru, twandikire nka perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu, icyo mwigeze mugitekereza?
Ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege, ni uko igihe mama yari arwaye yabaye admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira perezida na through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama tarapfa, arabanjira. Navuga hari ikintu cy'igisebe ariko maybe nayo ni yindi ruti twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu, ariko hari icyo kintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma.
Veronica Shandari, ndagushimye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, mwakoze cyane.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Amnesty International risaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge wacu n'umushoferi wabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko bazira umwuga wabo, naho mushikiriza manza akizigenza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'abamenyeshamakuru. Rero je wirika neza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Aganira n'Ijwi ry'Amerika umushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashen Colson yavuze ku ishyirahamwe akorera risanzwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu ryatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'umushoferi wabo. Asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu.
D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
Amakuru dufise n'uko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese, ni igikorwa cy'iteka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye, hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafite uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora icyo gikorwa gihambaye cyo kubibamenyesha. Ku munsi wa kane w'indwi iheze, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko abamenyeshamakuru. Mu itangazo yasohoye, Sylvestre Nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'uwundi muntu wese ku giti cy'umwe. Muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant
Nico twarabonye itangazo ry'umushyikiriza manza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero ibyo bagirizwa biboneka neza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza kwifatwa ryabo byatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana kubiba mu Burundi ubu. Tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa. Ibinyamakuru byigenga byasambuwe. Abamenyeshamakuru barirukanwa. Abahamya agateka kazi na muntu barahunga igihugu. Twarabonye ku bisata mpuzamakungu. Amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi rya Amerika. Umugwi w'amatohoza wa ONU. Leta idashaka ko bakorera ku rubuga. Ibi byose ni ifatwa ry'abamenyeshamakuru zerekana neza ko Leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu. Hagataho abashingwa manza bunganira abamenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo. Maître Clément Leta yakiza umwe mu babunganira yavuze icyo biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Icyo bisigura ni uko twita uyu mucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe gukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushyikiriza manza yabapfunze atararonka by'ukuri ibyemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bagumye. Rero twaraburanye mu ntayo umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwitegembya nimba ari cyo ubutungane bwoshishikara bubakurikirana ku mugabo bukabakurikirana kwitegembya kuko dufatiye ku byo umushyikiriza manza ariko arabagiriza n'ibyo ariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga. None rero duheje kuvitura mu cyamanza w'iyugururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura. Ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye ibyo tuzobikenguruka ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza icyo gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagarwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mu idonide kuko nico kizoba gisigaye. Turizera rero yuko tutazoshikaye
mu kurindira inyishu niko sonasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est
Ibi biturajishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015 nta gahengwe namba ahubwo iz'ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro biguma byunyuka biteye ubwoba kubona ibura buzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangaza makuru iminsi mike imbere y'amatora. Ubutungane bw'Uburundi gukora akazi kabwo neza nta tegeko na rimwe ibi byagirije ibishingiyeko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo hari zindwi zibiri bafashwe bari baroye muri komine Musigati intara ya Bubanza mu Burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibirwanisho n'inzego z'umutekano. Icyariho cy'umushyikiriza manza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje Burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze ya Amerika muri kahise no muhe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amaperereza kuri President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Abademokrate bamurega gutatira indahiro ye y'umukuru w'igihugu. Amaperereza ashobora kugusha ku kirego impeachment mu Cyongereza, umutwe w'abadepite ushobora gushyikiriza umutwe wa Sena ya Congress. Si ubwa mbere nyamara abademokrate bagerageje gukurikirana President Trump. Mu kwezi kwa mbere 2017 hasigaye iminsi mike cyane gusa kugira ngo President Trump yimikwe. Imiryango ibiri yigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now @.org. Ni nko kuvuga ngo turege Donald Trump akakanya muri Sena. Rugamije gukusanya abantu bashyigikiye ikirego. Uru rubuga ruvuga ko President Trump akora ibinyuranyije n'itegeko nshinga kuko atigeze areka umutungo we urimo amahoteli ahenze. Abahanga bavuga ko President Trump aramutse akomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we aturutse ku mutungo we bwite, byaba koko binyuranyije n'itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga. Mu magambo make byaba bivuze ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umutungo. Urubuga Impeach Donald Trump Now @.org ruracyafunguye kuva rero mu 2017. Nk'uko rubigaragaza, rumaze kubona abantu barenga miliyoni 1,400,000 bashaka ko umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena. Uretse uru rubuga mu 2017 kandi abadepite babiri b'abademokrate banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump. Bamuregaga kubangamira ubutabera. Icyo gihe umutwe w'abadepite wa Congress wari wiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya President Trump. Abadepite 364 barawanze, utorwa n'abadepite 58 gusa, bityo uba uburiyemo. Ya Amerika. Amatora yo mu 2018 yahaye abademokrate ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Bahise batangiza amaperereza menshi kuri President Trump kubirebana n'imikorere ye, imari ye ku giti cye no kubangamira inyungu n'umutekano by'igihugu. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugera mu kwa cyenda gushize, abadepite batandukanye b'abademokrate batanze ku giti cyabo imishinga y'imyanzuro byibura 5 basaba impeachment. Muri rusange barega President Trump kwa adashoboye akazi yatorewe, kwa ari umuheza nguni wanga abantu bo mu yandi moko atari ay'abazungu no mu yandi madini atari ay'abakristo. Iyi mishinga n'imyanzuro yose ntacyo yagezeho kugeza ubwo Nancy Pelosi atangarije ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa cyenda gushize ku mutwe w'abadepite ayoboye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro. Aya yatewe n'umukozi wo hejuru wo mu nzego z'igihugu zishinzwe ubutasi wateje ubwega ko President Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine gukora nketi za ruswa ku munyapolitiki w'umunyamerika wo mu ishyaka ry'abademokrate Joe Biden. Abatavuga rumwe na President Trump bemeza kwiri ari ishyano rishobora gutuma aregwa muri Sena akaburanishwa yatsindwa agakurwa ku butegetsi, yatsinda rero akabugumaho birumvikana. Nibyo umutwe w'abadepite umaze ukwezi ukora, by'umwihariko wumva abatangabuhamya batandukanye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mwakurikiranye makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha hano bibigarukiye tubashimiye ko bamwaduteza amatwi ndi mutangwe kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.